mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Samwe ni gicezo mu gitondo mu Burundi no mu Rwanda. Ijwi rya Amerika ritanga ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abaduteze amatwi aho muri hose muri kumwe na Oriane Itangishaka. Uyu munsi ni kuwa gatandatu. Dutangura ibiganiro byacu tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Oriane ndagushimiye ariko kandi ndakeka ko abatwumva bumvise neza ko ari saa 11 n'igice ntabwo ari saa moya muratubabarira rero nakanyuzemo muri kumwe na Thomas Kamirindi. Muri Nigeria abantu barindwi baraye baguye mu gitero cy'umwiyahuzi witurikije n'ibisasu yari yambariyeho mu mujyi wa Azare mu ntara ya Bauchi mu majyaruguru y'igihugu. Abandi bantu icumi barakomeretse. Umuvugizi wa polisi yatangaje ko bakeka ko ari uwo mwiyahuzi ari umugore nawe yarapfuye. Abandi bantu bane bakekwaho uruhare muri icyo gitero batawe muri yombi. Icyo gitero cyabaye inyuma y'imirwano ikaze yabaye hagati y'ingabo z'igihugu na Boko Haram mu mujyi wa Malamu Fatori hafi y'umupaka w'igihugu cya Niger. Abaturage 16 n'umubare munini w'aba Boko Haram utaramenyekana baguye muri iyo mirwano. Intambara yatangiye kuwa gatatu, Boko Haram imaze gutera iratwika, noneho ingabo z'igihugu ziratabara ku butaka no mu kirere. Imirwano yamaze amasaha arenga 12. Muri iyi ntambara abasirikare ba Nigeria bari kumwe na bagenzi babo baje kubatera inkunga bo mu bihugu by'abaturanyi bya Chad, Niger na Cameroon byagiye rwo gufasha Nigeria kurwanya Boko Haram. OMS ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima iratangaza imibare mishya ya Ebola muri Afrika y'Uburengerazuba. Abapfuye ni 4,960, abayirwaye bose hamwe bararenga 13,200. Nubwo ariko umubare wabo ihitana ukomeje kwiyongera, abagenda bayandura bo baragabanuka. Nta kwirara ariko ingamba ziracyakenewe kandi zikomeye nk'uko OMS ibisobanura. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemereye ingabo ze kohereza abandi basirikare b'inyongera 1,500 mu gihugu cya Iraq mu rwego rwo gufasha icyo gihugu kurwanya umutwe wa Etat Islamique. Amerika yongeye gusobanura kandi ko abasirikare bayo batajyanwa no kurwana ubwabo, ahubwo bashinzwe guha imyitozo n'inama ingabo za Iraq n'ingabo za Kurdistani. Perezida Obama arateganya kandi gusaba ku mugaragaro Inteko Ishinga Amategeko Congress ingengo y'imari y'amadolari miliyari 5,600,000 azakoresha mu rugamba rwo kurwanya Etat Islamique. Perezidansi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabitangaje ejo nyuma y'inama ya Perezida Obama n'abayobozi ba Congress. Inama yibanze ku kibazo cy'iyo ngengo y'imari no ku itegeko ryo kurwanya Etat Islamique Perezida Obama ashaka gusaba Inteko Ishinga Amategeko kwiritora. Rero hagati aho Perezida Obama yaba yarandikiye umuyobozi w'ikirenga wa Irani Ayatollah Khamenei amusaba ko bahuza ingufu mu bikorwa byo kurwanya Etat Islamique. Muri nama y'ejo kandi President Obama yabwiye abayobozi ba Congress ko yifuza ko bakorana nawe byihutirwa mu rugamba rwo kurwanya icyorezo cya Ebola. Nyuma y'inama, Perezida w'Inteko y'Abadepite John Boehner wo mu ishyaka ry'Abarepublika ritavuga rumwe na Perezida Obama yashyize itangazo ahagaragara avuga ko yabwiye umukuru w'igihugu nta guca ku ruhande ko icyo abaturage ba Amerika kibahangayikishije cyane mbere ya byose ari ibibazo byo kubona akazi n'iby'ubukungu. Inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi yaraye ifatiye ibihano uwahoze ari perezida w'igihugu cya Yemen Ali Abdullah Saleh n'abandi bayobozi babiri b'ishami ry'abayisilamu b'abashiyita. ONU ibarega ibikorwa byo guhungabanya umutekano n'amahoro bya Yemen. Leta Zunze Ubumwe za Amerika niyo yateguye umwanzuro ONU yaraye yemeje. Mu bihano uwo mwanzuro uteganya ko abo bantu bafatirwa ibihano mu rwego rwo kubabuza impushya zo gutembera ahariho hose ku isi no gufatira ndetse imitungo baba bafite ahariho hose mu mahanga. Perezida Ali Abdullah Saleh yavuye ku butegetsi mu 2012 yirukanwe n'imyivugagatonyo y'abaturage yari amaze hafi imyaka 40 ku butegetsi. Ndabashimiye rero, mugire umunsi mwiza.
turamushimiye mugenzi wacu dushikirije amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri kino gitondo. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho tugiye kubashikiriza ikiganiro cerekeye amagara y'abantu aricyo kira kiza kugeza saa 12. Ikiganiro kira gitegurwa kandi kigashikirizwa n'ugwaruka rwo mu Burundi.
Kira.
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 Kira ni ikiganiro cy'ugwaruka cyerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Baramukije gwaruka namwe mwese bakunzi bibiganiro by'ijwi rya Amerika. Ingwara y'igisukari irabangamiye umuce munini w'ibibondo ku isi. OMS ishiramwe rya ONU ryitaho amagara y'abantu ku isi yemeza ko ibyababa ibihumbi amajana na 180 biyifise. Imvo n'ubukene mu bijyanye no kubaho kwa misi yose n'inyifato itabereye mu byo gufungura. Muri Afrika, umugabane wo munsi ya Sahara, abana bagwaye igisukari baharugwa mu 38%. Ibihugu bizimbere ni Nigeria, Afrika y'Epfo na Kenya, kubari hagati y'imyaka 8 na 19 y'amavuka, nkuko ishirahamwe mpuzamakungu FID gishinze kugwanya ingwara y'igisukari ryabimenyesheje mu cegeranyo cyaryo cy'uno mwaka. Ishirahamwe OMS gitaho amagara y'abantu ku isi imenyesha ko ibitigiri by'abato n'abisumbuye bafatwa n'indwara y'igisukari mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere bishobora kuzogwitwa na kabiri mu kiringo cy'imyaka 20 iri imbere. Iryo shirahamwe kandi ryemeje mu mwaka uheze ko ibyo bibangamiye imyabaga gusumba izindi ndwara zandukira nka sida muri ico kiringo nyene. Muri Afrika, abana bapimishwa indwara y'igisukari batevye. Imvo nuko bavyeyi bakunze kuyitiranya n'indwara y'umusonga canke indwara ya malaria ku gafid ishirahamwe mpuzamakungu gishinze kugwanya indwara y'igisukari. Ibiharuro bitangwa n'iryo shirahamwe gishinze kugwanya indwara y'igisukari zerekana ko umwana ba mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere ayigwaye afise amahigwe yo gushishikara kubaho ikiringo cy'umwaka umwe gusa, aho ni mu gihe uwo mu bihugu biteye imbere nawe ashobora kubana nayo mu buzima bwa misi yose. Mu kiganiro cacu cy'uno munsi turabira hamwe ibijanye n'indwara y'igisukari ku bana. Kuri mikro muri kumwe na jewe Alain Yves Irankunda, kaze mu kiganiro cacu ari naco gwanyu kira. Mukwinjira mu kiganiro cacu nyezina tega matwi ivyumviro vy'ugwaruka rutandukanye go mu ntara ya Gitega. Mugenzanje Diane Ndonse arubaza ati twarinda gute ingware gisukari abana bacu? Ngizi nyishu rumuha
twabamazi beza cyane tukabagira n'isuku gose.
Nta bizungu rya cyo ni rutuboga no tukoza gatsima hari kindi n'umwana turasangira
twobima ibintu bikaje nk'inzoga
kareka kugumana kubaha ibintu bisosa gose.
Niwe batwigisha kurupimo ingwara y'igisukari kugira twirinde abana.
Tukabaha amazi menshi kugira agabanye icyo gisukari.
Ingwara y'igisukari twoyirinda abana mu kubabuza kunywa isukari nyinshi.
Ifungurwa tubahaye tukazigirira isuku. Je nta kintu umwana wavyongera natwe abavyeyi tukabagirira isuku.
Kuronswe chancho zikingira umwana kuva kivuka ni nkenegwa kukaba nkako zigabanya ingaruka zikomeye zingwara zivyuririzi kubana. Vyongeye ugusuzumisha ikibondo kiyigwaye n'imiburiburi rimwe mu kwezi birakiruhurira. Abaganga bamenyesha ko bikingira ingaruka zishobora gushikira uyo mwana zitari zitezwe. Twasanze ko ubumenyi bw'abavyeyi kubijanye n'iyo ngwara ari kirumara. Ishirahamwe UNICEF ryitaho ibibondo ku isi ku ruhande rwaryo risaba nyabuna abavyeyi ukwama bacungera uko umwana afungurirwa kugira ngo twumve neza ibijanye n'ingwara y'igisukari kubana tega matwi itohoza mugenzanze Diane Ndonse yagiriye mu kigo citaho abana bayigwaye mu ntara ya Gitega Diane ijambo rigwawe
urakoze ala imve kumbi jambo inyigisho zijanye no kwitera umuti insuline upfufaza ingwara y'igisukari zituma abana bashobora kuwitera ubwabo Ive Harerimana afise imyaka 19 aba muri quartier yoba mu gisagara cha Gitega yemeza ko umuvyeyi wiwe atagihagarika imirimo ngo aje kumutera umuti ishirahamwe Aprepridia rifata mu mugongo rikanakinga ingwara y'igisukari niryo rishigikira abo bana mu kubaronsa uwo muti n'inyigisho Ikorana n'amavuriro mato mato na makuru yo mu ntara ya Gitega akarorero ni nko kurungika abafashwe mu mugongo n'iryo shida hamwe ku mavuriro abegereye mu gihingwara yaduze n'amavuriro ubwayo acarungika mu shida hamwe Aprepridia wo asanze afise ingwara y'igisukari nkuko Spes Caritas arirongoye abimenyesha Inyigisho zitangwa ku mavuriro be no kuri iryo shira hamwe kubijanye n'imibereho myiza y'umuntu irafasha kurambana iyo ngwara twumvirize Gamaliel Sinabajije arongoye ibitaro bikuru byo mu karere ka Gitega
bakamwigisha n'iyindi bico myiza y'imibereho y'umuntu yotuma tamusinzikaza no kuvuga atagicumi tumu mu gifaransa amakomplikasyon kubera amakomplikasyon niyo yica umuntu
ukutaronka ibifungurwa by'umugwayi w'igisukari ni ntambamye kuivura Muri rusangi iby'umugwayi w'igisukari ahanuwe gufungura ni ubwishaza ibiharage bitoto bitekanye n'imboga nyinshi hamwe n'igitoke kitarakomera Inkuru dukura mu ntara ya Gitega zitumenyesha ko ivyo bifungurwa bizimvye ugereranije n'uburyo bw'abanyagihugu kuko benshi muri abo arabirimizi bato bato ku isoko nkuru ya Gitega aho twaciye ikiro c'ibiharage bitoto kigugwa ibihumbi bitatu Icubwishaza kikagugwa 4,500. Ukurondera ibifungurwa benivyo biraruhisha imijyango na cane cane isanganywe izindi ngorane z'amagara. Twumvirize Esperance Habonimana umuvyeyi wo muri commune Gitega.
Kagenda naniwe ndarushe. Kuri umushinga nta he wanje yarashitse uko ku muduga waramugonze. Nanje ntacho mfise nifasha. Abanyeshuri ni batanu. Bose nta numwarima.
Izimba ry'imiti y'ingwara z'ivyuririzi rituma abana bagenda n'ingwara y'igisukari bataronka amafaranga yo kuyigura. Akarorero ni Angelique Ndumukama ananirwa kuriha imiti y'ingwara yo kuyagaza kwa cyane imufatira mu bihimba by'irondoka. Uko ibintu biri vyunyugwa nuko iyo ngwara cyo kimwe n'iyamafigo bikunze kwisubiriza. Esperance Abonimana umuvyeyi ahora arinda kugurisha gatungwa kugira ngo ashobore kuvuza ikibondo ciwe muri rusangi ibura mu Burundi cy'ubuhinga bwo gupima no kuvoma amazi mu mafigo rituma abafisi yo ngwara kubigirira mu bindi bihugu mu gihugu cy'u Rwanda duhana urubibe honyene bisaba ibihumbi 480 by'amarundi yo kwivuza tutavuze uburyo bwo gushikayo no kubaho muri ico kiringo ku bwa Space Caritas asanzwe yigendana ukuvura iyo ngwara byosaba ingufu zingana n'izikoreshwa mu kugwanya izindi ngwara nka malaria canke sida twumvirize Space Caritas Savyimana arongoye Aprepridia
izo ngufu zikwiye kuva muri leta kubera abategetsi bafite ijambo rinini imbere y'amakungu imbere y'ibindi bihugu imbere y'amawenje izindi ngufu zikwiye kujyamo cyane amawenje Kujya zafashe mu mugongo za malaria, zafashe mu mugongo sida, zafashe mu mugongo izindi ngwara zose, zari zikwiye gufata imigambi nazo zikajya mu ngwara ya diabete.
Ukumenyera kubana n'ingwara y'igisukari byorohereza umugwayi w'igisukari ku magara yiwe. Ive Harerimana wo muri quartier yoba amenyesha ko ukwihatira kufungurwa zitagira umunyu yategetswe na muganga byamufashije kutamara imagoyagi nka mbere. Siongeye ukwama akaraba kubirenge byamuhaye icizere cyuko atagifashwe n'ibikomere byo kumaguru nkuko abandanya yaga twasanze ko ukuja hamwe kw'abana bafise ingwara y'igisukari biratanga icizere cyo gutera imbere muri kazoza Twumvirize Firmin Ninahazwe w'imyaka 44 ari mu ishyirahamwe Aprepidia.
Nubu ndiyumvira ko nzashobora kwiga ngaheza universite nk'abandi, cyane cyane byose bivana na discipline umuntu aba yagiye agira.
Ishyirahamwe rifata mu mugongo rikongera rikanakinga indwara y'igisukari Aprepidia rimenyesha ko abana 144 bari hagati y'imyaka ubusa na 23 aribo basanze bafise indwara y'igisukari mu 2417 bapimwe mu mwaka uheze.
Ikurikiranwa ry'abana bafise indwara y'igisukari mu bibanza bizwi ni ngirakamaro. Mu gihugu ca Canada ukubitaho mu mashure vyarerekanye ko atantambamye baheza ngo bagire mu bijanye no kwiga. Tumenyeshe ko igabanywa ry'ibiciro vya insuline mu bihugu nka Mali ku bice 48% ryatumye abana barenga 180 bafashwa n'amashirahamwe yitaho kugwanya iyo ngwara mu kiringo cy'umwaka umwe. Ishirahamwe UNICEF rihanura ukwitunganya no kudasesagura mu bijanye n'umwimbu turonka kuneza ibibondo vyacu. Kugira ngo twumve neza ibijanye n'ingwara y'igisukari ku bana, tega matwi ikiyago twagiriraniye n'urongoye intara y'ubuvuzi ya Gitega. Muganga Roland Wiri Nibizi aganira na mugenzi anje Diane Ndonse.
Muganga Nibizi Roland Wiri, ndabaramukije.
Ndabaye mwiriwe.
Birashoboka yuko abavyeyi barinda abana babo indwara ya diabete?
Kubisanzwe iyo ngwara ibituma ifata abo bana bisa nuko babivukana, mugabo ntabwo icishoka yibonekeza mu myaka ya mbere yo mu bwana. Icyo nk'umubyeyi yokora, na cyane cyane hari nk'umubyeyi azi yuko mu muryango canke abandi bana afise bagize iyo ngwara, yo cungira hafi uwo mwana akazaracunga, cyane cyane nk'ibimenyetso bikunda kuba nk'imburirizi.
Mbega ari ibimenyetso ababyeyi bashobora kubonera ku iyo ngwara ku mwana wabo?
Na cyane cyane ukunda gusanga ari umwana wahora ubona afise amagara meza, mugabo ukazubona kimwe na kimwe atanguye kuzarata ibiro, ugasanga uko guta ibiro ntikumvikana kuko atayindi ndwara ubu ubona afise. Iyo imaze kwibonekeza neza hoho haca hazamwo ibintu byo kunyoterwa cyane no kujya ku mwanda mutoyi kenshi.
Mwebwe mugarukiza hehe mbega mu kuvura abana bafise indwara ya diabete?
Novuga ko ari umugwi w'abagwayi, novuga batoroshe gufasha kuko diabete ifata abana, nta wundi muti uyivura atari wa muti bita insuline. Mugabo na cyane cyane icyo tubahanura nuko bakurikiza impanuro za muganga.
Uburyo indwara ya diabete ku bana yigishwa ku mavuriro atandukanye, urugero bigeze ko mona rushimishije
mu mavuriro uko babikora? Babikora muri rusangi barigisha ibijanye n'indwara zose. Turabona yuko hariho nk'amashirahamwe menshi ya bagwayi ba diabete cyangwa yandi mashirahamwe usanga yarishinze kugwanya iyo ndwara ya diabete. Bobo turabona ko babikora uko usanga bobo abashimikira kuri iyo ndwara nyene atazindi ndwara bashimikira ko. Indwara ya diabete ntitwovuga ko abantu batarayimenya cyane, hari hakwiye yuko twokongereza ingufu mu kuyimenyesha abantu.
Muganga Nibizi Hola wirinda bakenguruke.
Murakoze cyane.
Arakoze Diane Ndonse kuri ayo majwi nico kiyago adushikirije. Tumira mate gato mukumviriza kano karirimbo katwibutsa ko incuta ari amagara. Twibutse abari ko baratwumviriza ko ikiganiro ari kira cicu rya Amerika. Gwaruka nimurambigwe gume hafi y'amaradiyo yanyu. Uyu ni wa mwanya wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana. Muganga Anita Munyana akaba ari hano muri studio zacu. Tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Mbaza ndakwishura. arabatubwire ko diabete ishobora gushika bakaguca ibihimba bimwe bimwe bivanye n'ukuntu yadutse ni ku bantu bakuze cyane ku bantu
bakuze ikunda kwibonekeza nuko bishitse akagira gakomere tudukomere tugorana cyane gose kuvura ico gituma kenshi iyo babonye kare abaganga bihuta guca igihimba kiba cononekaye kugira bakingire kindi gihimba gihisigaye
mbaza ndakwishura
diabete yobishika hantu igakira ye n'umuntu agasubira kugira amagara meza no kunywa inzoga byose babara mu bujiji gihe yarafise diabete
ico kumenya cucu nuko diabete atari ingwara ikira ariko kwera imiti kwera impanuro babaronse kwa muganga y'ukuntu wifata urugero rw'isukari mu maraso rugera ahantu rukaba ari urugero rwiza rubereye umubiri w'umuntu meze ugasanga ubuzima bwiwe arashobora kuba rimwe na rimwe kunywa akarahuri k'ibiyeri atarengeje
mbaza ndakwishura
ine diabete ifata gute
diabete iterwa nuko umubiri wa wabuze canke habaye ikibazo cikoreshwa ibitema mubiri bita insuline bigatuma irugero rw'igisukari mu mubiri ruduga cane gose mu maraso
mbaza ndakwishura
none diabete yobiterwa nibi bintu umuntu afungura bidasukuye canke uwo bayafunga ivyo bidasukuye naho akaba ari umuntu akunda kwinywera tuyoga ari ingorane zo byotera ntiyo kwicyo micafu
nubeshe ivyo durya nivyo bidusindikariza ubuzima ngo ifungo zidasukuye ntizitera diabete gusa ziratera n'izindi ngwara zivuye ku bucafu zishobora kumukomerana ku mubiri zikamusindikariza nico gituma umuntu wese ahari akwiye gushira imbere ico afungura
Rugamba rwa makika yanje.
Gwaruka nimurambigwe. Uyu ni wa mwanya duho mutubire wacu muganga Anita Munyana kugira bahe insiguro z'ibibazo bibabakiye. Tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Je nafisa abana kugira ngo bo bana banje ndabakingira diabetes. Nuko iki?
Nukuraba ukuntu mugaburira abana banyu muravye imfungurwa mugashira imboga cane cane imbere. Ivyamwa imbere ha usanga abavyeyi menshi bashira imbere ibintu bisosa nk'ibisuguti ngwararize bakamuhi ya bibero y'amata cyuzuye amata akanwa maritra abira atatu ku munsi ivyo sivyo
mbaza ndakwishura
none nk'umwana mutonya afise hagati ya mezi 5 no mwaka yogwara gute diabete
abashakashatsi berekanye yuko diabete type 1 ikunda gutera abana bakiri batoya umubiri w'umwana wigwanira ugwanira ibigize umubiri wiwe ugasanga biriko birica ca gihimba c'umubiri gihingura yabitema muri bita insuline ugasanga rero naho bica bipfira
mbaza ndakwishura
kubera iki mu mashuri atagwizwa ivyigwa vyerekeye ingwara ya diabete kugira ngo ugwaruka ruduge rumenya ingwara ya diabete
ni cimviro ciza cane gose utereye ko mu mashuri abana bigisha ku ngwara zikomeye ingwara zisizigaje isi muri ivyo vyose ni nkuko twoca tuvuga tuti kwigisha abana kuvyerekeye umubiri ukuntu bategeza kwifata
mbaza ndakwishura
diabete umuntu yayigwaye bimenyesha twoshura kumusangamwo
umuntu ashobora gutangwa kubona ibintu bibifunga mu maso akawumva aguma nyotewe aguma ashonje buri mwanya afungura cyane atabiri yongereza nuko umuntu ashobora kumva aguma agomba kugenda gukoyora cyane mu ijoro ikindi kintu umuntu akwiye kwitwararika niyo asanze nk'iyo agize ibipimo by'amaraso asanga amavuta yo mu mubiri ari hejuru cyane gose ikindi kimenyetso umuntu ashobora kwibona ko ni kuruha bidasanzwe aho mu gatondo abyuka kumva ararushe cyane gose byarenga kumva akuma arushe
rugamba rwa maki nkayanje
ikiganiro nikira cijwe rya Amerika Nubu nyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo rwaruka rwa mutuye tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma kizo bibazo
mbaza ndakwishura
kwazi yuko umwana ashobora kuvuka na diabete none ashobora gufungura ibintu bisosa gose none niho icyo yakumfata cyane
arashobora kuvukana ingwara ya diabete ariko umuntu abibona kubera ibimenyetso bajya abantu usanga baha ya matayifu aho usanga agizwe n'ibindi bintu bitari amaberebere usanga harimo mengo birasosa usho gusanga umwana agumagira ingwara zitandukanye amutwaye kwa muganga kenshi na kenshi niho batore iyo ngwara
mbaza ndakwishura
diabete irandukira usaba bica mu buryo bwawe
ingwara y'igisukari niyandukira ariko nkiyo umuntu wo mu muryango ayigwaye umwana wiwe canke uwo bivukana ashobora kuyigira nawe nyine umuvyeyi wawe cane cane data aribo bafise ingwara ya diabete cane cane diabete ya type 1 niho ufise amahigwe yo kuyigwara rimwe kuri 16 nkiyo muvukana muri ya mahasa ava mwigira imwe amahigwe yuko umwe muri bo ayigwara ni rimwe kuri 2 numva yuko bobo ari cane gose kuko babasangiye byinshi nkiyo nyina umwana ariwe ayigwaye amahigwe yuko umwana we ayigwara rimwe kwijana
mbaza ndakwishura
diabete irafise umuti uyivura igakira neza
nta muti iriho ukiza indwara ya diabete imiti iriho niyo gupfupfaza
mbaza ndakwishura
nimara numva bavuga ngo diabete tekwa n'ibintu bisose sinzire karivyo
umuntu yomenya nuko burya ibintu dufungura ego byuziyemo ibisukari byuziyemo amavuta bishwa kudukwegera mu minsi iri imbere mu myaka iri imbere indwara y'isukari
arakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyishu ahayugwaruka n'ubu nyene tumira mate gusubira kumbiriza karirimbo katwibutsa ko incuta ari amagara jambo abanywanyi bacu Desire wo mu rugazi abaza ati ugwaye estoma ngo kirazira kunyicaye ngo nifu si yariyo yose muganga Anita Munyana duherishyo munywanyi
nibyo hari mfungurwa adafungura zafungurwa ziba zirimo ipiripiri amavuta menshi ibinyoga usanga birimo umwambiro mwishi ko bigabanura kuko bishobora gutuma bisinzikaza umushishito wiwe kurushiriza kunwa koka n'icyayi si bibi urugero unwa nigo rushobora kugusinzikaza icuriye kigusinzikaje kutazosubira kuza uragifungura
Turashimi umunywanyi wacu yatwandikiye twizera ko inyishu ahawe na muganga Anita Munyana zigize ico zimufashije nkuko musanzwe mubizi ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho gwaruka rutanga isiguro ku myibutse y'abasokuru uno munsi uvuga uti irirenze umunwa riba rirenze impinga
bikubwiye iki wewe ikintu kizi ukakiganirira mugenzawe bwana ugasanga ikora higanira wundi mugenzi wiwe cyo usanga bikuye hose
bikubwiye iki
aho ni hamwe ubuvuze ijambo uzi kuri bihere yanga haanya ukagumbira onya kandi uko rivuze siko barisigura bobo
bikubwiye iki
aje maze gusohora ijambo yabarishitse hose kubera icyemenyekano
arabitoye
Ndashimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe muri iki kiganiro kira. Nshimire Diane Ndonse hamwe na Joseline Nduwayo bafashije gutororokanya amajwi. Ntasize inyuma Jacqueline Segahungu yarakirongoye akongera kagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufise ico muterera canke mubaza utwandikire kuri VOA Bujumbura muvyandike mu jambo rimwe @gmail.com canke mutwakure kuri 71 228 632 hamwe no kuri 76 940 460 kuri mikro mwari kumwe na jewe Alain Yves Irankunda ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha.
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu mu Burundi badushikirije ico kiganiro kira. Saa 12 zigira zigere mu masegonda make cyane. Muraza kumva ikiganiro cy'umuziki dususuruke tubashikiriza buri wa gatandatu muri aya masaha. Muryohegwe kandi mugire weekend nziza.
Mwaramutse neza. Dususuruke.
Tomasi Twizeyimana uyu muntu arayiburasirazuba akarere ka Gatsibo muri make ndatasha umugore wanje umurungi pisi abarimu dukorana ku ishuri ribanza rya Nyamiyaga ndetse nkatasha inshuti yanjye nkunda cyane yitwa Ntigurirwa Alphonse ite mu murenge wa Murambi mu karere ka Gatsibo nyine abaturi ndirimbo Tana Karembera Rugamba Sipiriyane y'amasimbi n'amakombe murakoze cyane.
Kana Karembera Nunzige tujane Dore nguriwe nubwiye mundigani wanyu kandi gasinza kuwarenga mbanguroga Dapituri neza
Ijwi rya Amerika turasusuruka. Adresse ni radio yacu @voanews.com.
Nitwa Tisene Plaside, ndi Kigali mu Rwanda, nkaba nsuhuza famiye yanjye ku Kibungo, nasuhuza abana b'abanyeshuri twiga ni bose muri Stade Seni na no ku Kimihekane n'abandi twigana hano muri SFG. Nsuhuza n'abanyamakuru ba Ijwi rya Amerika harimo Thomas Kamirindi ndetse na undi ndamushogeye gatoya. Nkaba mbatwira indirimbo ya Justin Bieber yitwa Not a Bad Thing.
Urakoze cyane Placide.
Urakoze cyane kandi turabakunda.
Is to see you tomorrow, and every tomorrow, maybe you let me borrow your heart. Is it too much to ask for every Sunday? Why we're at it throwing every other day to start. I know people make promises all the time, then they turn right around and break them. And someone cuts your heart open with a knife, now you'll be here. But I could be that guy, take it over time. I won't stop until you believe it. Cause baby, you're worth it. So don't act like it's a bad thing to fall in love with me. Cause you might look around and find your dreams come true with me. Spend all your time and your money just to find out that my love was free. So don't act like it's a bad thing to fall in love. Last voice you hear tonight, and every other night, for the rest of the nights that there are. Every morning, I just wanna see you staring back at me. Cause I know that's a good place to start. I know people make promises all the time, then they turn right around and break them. And someone cuts your heart open with a knife, and you be there. Oh, I could be that guy, heal it over time. I won't stop until you believe it. Cause baby, you're worth it. So don't act like it's a bad thing to fall in love with me. Cause you might look around and find your dreams come true with me. Spend all your time and your money just to find out that my love was free. So don't act like it's a bad thing to fall in love.
Turasusuruka ku ijwi rya Amerika.
Ashimwe Kristo ndi hano I Huye mu karere ka Huye kuri kaminuza ya Huye. Ndashaka gusuhuza imiryango yanjye iri mu karere ka Nyabihu mu murenge wa Muringa, cyane cyane ku bantu bari mu gakaritsiye kitwa kuri Gitebe. Ndasuhuza abantu twigana muri kaminuza ya Butare, ndasuhuza n'abari muri Izayi Busogo, nibagiwe n'umukecuru n'umusaza sogokuru warandikwa I Nyamitanzi. Mukabampera akaririmbo ka Enrique Iglesias.
Fiston, rekanguhe indirimbo One Day at a Time Enrique yaririmbanye na Econ. Igushimishe rero wowe nabawe.
One day at a time, I gotta let you go, and I
muteze amatwi ijwi rya Amerika ikiganiro dususuruke. Adresse ni radio yacu @voanews.com.
Nitwa Elise Nzumbize, habamba Kugugu. Nifuza kuba nasuhuza abantu bo muri famiye zanjye n'inshuti zanjye zose muri rusange n'abadukorera muri Jebake n'abantu bose tugiye gukoresha gatumba promotion de muri Senke. Aba ni abaha indirimbo bizananiziki ya Byumvuhore.
Kwicisha bugufa ugeze hose ukarangwa n'ikinyabupfura. Bibarize, bibarize, ko bitagombera amashuri, ntibinagomba amafaranga, ntibinasuzuguza ubigize. Bibarize bibana n'iziki? Ukunda abantu utavanguye amoko, nta nyungu ni mubikoreye. Uba abantu ndetse na busumba, abakuganya ukabunganira. Bibarize, bibarize, ko bitagombera amashuri, ntibinagomba amafaranga, ntibinasuzuguza ubigize. Bibarize bibana n'iziki? Neza bivunanye, umvira bakuru bigoye. Wicisha bugukagira umurava, ukabinwa rukanga umugayo. Bibarize, bibarize, ko bitagombera amashuri, ntibinagomba amafaranga, ntibinasuzuguza ubigize. Bibarize bibana n'iziki? Abantu gazwa n'utwawe, nta utw'abantu katwunganira. Uvuga make ukirinda kuzimura, uvuga ukuri n'utiriganye. Bibarize, bibarize, ko bitagombera amashuri, ntibinagomba amafaranga, ntibinasuzuguza ubigize. Bibarize bibana n'iziki? Kwizera Imana ukaba umushishozi, uhora uri intangarugero. Ishema ryawe ukaribona neza, inzira nziza ugashyira mu gaciro. Bibarize, bibarize, ko bitagombera amashuri, ntibinagomba amafaranga, ntibinasuzuguza ubigize. Bibarize bibana n'iziki?
Aba nkomoka igitaramo ariko ubu ngubu nkaba ntuye Kigali. Ndashaka gusuhuza umuryango wanjye, harimo mama wanjye uri gitarama na murumuna wanjye, hamwe na mukuru wanjye witwa Ntagwabira Aimable, na n'inshuti zanjye zirimo ba Rutayisire dukorana, ba Wineza Jean Marie na Mujye Majesté. Aba nabasebera indirimbo yitwa Bose ya Bose Babireba ya Uwiringiyimana Theo.
Uwiringiyimana
narangiza mbasabira umugisha, mbasabira no ko bagira amahoro kandi mbifuza n'umwaka mushya muhere tujye turimo kwegereza. Murakoze.
Nawe rero urakoze cyane.
Murakoze kandi Imana ibahe umugisha.
Yego twese.
Ikifuzo, ikifuzo cy'abantu. Ikifuzo, 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 ikifuzo cy'abantu. Ikifuzo cy'abakwanga kibayusa. Imigambi y'abana b'abantu siyo Imana. Bari bazi kugiye gukorwa n'isi. Barajya hehe kw'ijuru ritabaye. Chabakwanga chimayo musa Nikambi ya wanababanu siyo imana Bari wazi kujiyo kukorwa nyeso Baraja hehe kishuru itawaye Mose babireba, Mose babireba Uza shimimana, Mose babireba Uza imunu, Mose babireba Você vai virar, você vai virar,
Você vai virar, usa chimimã.
bose babireba uzayimbo bose babireba itubariro ta igiye bakureba
kwa Imana Shadrake abandi mu kare ka Gakenke intara y'Amajyaruguru umurenge wa Kivuruga ashaka gusuhuza umuryango wanjye uri mu kare ka Gakenke hasuza n'inshuti zanjye n'inshuti z'umuryango harimo nka Mukamana Josiane uri muri Mozambique hasuza Cyugo Jean d'Amour uri Nairobi hasuza umuzehe bariyanga uri muri Masisi Congo kandi hasuza abanyeshuri twiganye promotion 2014 kuri groupe scolaire Kageyo muri section ya Rege ndasuhuza n'inshuti zacu ziri mu Rwanda nka Adriane uri Nyagatare ndasuhuza kandi Sinanzi na uri Nyagatare nkasuhuza na mwarimu wangishije promotion Benedicti Primaire witwa Jean Paul nkanasuhuza n'abantu dusuranye muri karitsiye bose babasha kuba barimo kunyumva kandi nkasuhuza Petit Frere nkunda cyane Umuhoza Jean Bosco nifuza ko mwazabakinira akaririmbo Together as One ya Lucky Group.
Forgiven each other. What is wrong with us? All these years fighting each other, but no solution. All these years fighting each other, but no solution. Hey, you Rasta, hey, European, Indian man, we gotta come together as one.
Yeah. Kwandika kuri Facebook radio yacu VOA maze rero nshuti zacu ikiganiro gisusuruke cy'umunsi kirahumuje basigiye rugamba mugire w'ikendi nziza mwari kumwe na Thomas Kanirindi.
You've been listening to weekend programming in Kirundi and Kinyarwanda on the Voice of America.